It is raining.
Yes.
No!
Bubepa! Big teeth, blonde hair!
Yeah! Yeah! Yeah!
Yeah!
Bubarumba, 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 bubarumba